Iri ni ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwana mtenchwa timwese dutera manyekuru mwusi wakana itariki milongine mwe ukwezi kwa gatano umwaka w'ibihumbi na cumi na gatano mulikumu na Federike Mundikije ateramije ibiganiro by'umunsi.
Kumusaga iyo myiyerekano yaranzwe n'amasasu menshi yica n'amagrenade.
Aho ni muri komune ya Musaga aho inkoho zariko zirasana mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Turagaruka kuri inkuru mu kanya kari imbere. Dutangwe ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikiriza na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Mwaramutseneza Eugenie, umwanya ni wawe udushikiriza amakuru aduteguriye.
Waramutse nawe Frederic, mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Amakuru tuyahereye mu Burundi, aho umusirikare umwe yaraye arashwe hakicwa mu murwa mukuru Bujumbura, ubwo abapolisi basakiranaga n'abigaragambyaga basaba Perezida Pierre Nkurunziza kutaziyamamariza manda ya gatatu. Umukapitene mu ngabo z'u Burundi yabwiye ibiro ntaramakuru The Associated Press ko uwo musirikare yari kumwe n'abandi bageragezaga kubuza polisi kurasa kubigaragambyaga bateraga amabuye. Ubushyamirane bwabaye mu gihe Perezida Nkurunziza yasinyaga iteka ryigize inyuma amatora y'abadepite n'ay'abayobozi b'intara kuzageza ku itariki ya gatanu y'ukwezi gutaha kwa gatandatu. Nta kiramenyekana niba Komisiyo y'Igihugu ishinzwe amatora izigize inyuma itora rya Perezida riteganijwe ku itariki 26 y'ukwezi gutaha kwa gatandatu. Abayobozi b'ibihugu byo muri Afurika basabye Perezida kuyigize inyuma amatora kubera ko urugomo rukomeza kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Ubushyamirane mu gihugu burimo gutuma haba ubwoba bw'uko u Burundi bushobora kongera kugwa mu icuraburindi. Icyo gihugu cyahuye n'intambara yamaze imyaka 13 irangira mu mwaka w'2006. Yaguyemo abantu babarirwa mu 300,000. Kubyerekeye u Rwanda, akanama ka komite ishinzwe ibibazo bya Afurika ku mutwe w'abadepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kumvise ubuhamya n'ibisobanuro by'abantu bumva ko hakwiye gukorwa iperereza ku ihohoterwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda hamwe n'uwabivuguruzaga. Ejo kwa gatatu tariki 22 ukwezi kwa gatanu hinaha i Washington, umuryango Democracy in Rwanda Now mu magambo ahinnye DIRN utabogamiye kuri leta washimye umuyobozi w'ako kanama gashinzwe ibibazo bya Afurika karebe ibyerekeye ubuzima n'uburenganzira bwa muntu muri rusange n'imiryango mu rwego mpuzamahanga usaba ko hakorwa iperereza ku bikorwa by'ihohotera ry'ikiremwa muntu mu Rwanda harimo iyicwa n'izimira ry'abantu abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi. DRN iravuga ko ibyo bikorwa by'ihohoterwa ry'ikiremwa muntu bikorwa mu Rwanda no hanze y'igihugu. Twagerageje kuvugana na bamwe mu batanze ubuhamya ariko ntitwabashije kubabona kuri telefone. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize ahagaragara inyandiko yavuze ko zabonetse mu mwaka w'2011 mu gihe cy'umukwabu wakozwe ku rupangu ingabo za Amerika ziciyemo uwari umuyobozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden muri Pakistan. Izo nyandiko ibiro bishinzwe ubutasi bya Amerika byavuze ko zisohowe nyuma y'isuzuma ryimbitse ryakozwe n'ibigo bya Amerika nk'uko itegeko ryemejwe mu mwaka w'2014 ushize ryabiteganyaga. Icyemezo cyo gushyira ahagaragara izo nyandiko gihuje n'ibyo Perezida Barack Obama asaba byo gukorera mu mucyo mu bijyanye n'umutekano w'igihugu. Inyandiko zashyizwe ahagaragara ejo kwa gatatu zirimo amabaruwa bwite ku muryango wa Osama bin Laden, urutonde rw'ibitabo by'Icyongereza byabonetse muri urwo rupangu, ibikoresho byo mu mashini ya mudasobwa n'izindi nyandiko zandikiwe indi mitwe y'abarwanya. Bin Laden mu myaka ye ya nyuma yavuze ko ahangayikishijwe cyane na tekinoloji, ngo yari afite ubwoba bwa tekinoloji yateye imbere cyane yarimo gukoreshwa mu kumuhiga. Umutwe wa Leta Islamike usa n'uwafashe umujyi urimo ibintu bya gakondo muri Siriya wa Palmyra. Ibi bikaba byatumye hongera kubaho ubwoba bw'uko ibintu biranga umurage wa Kiyisilamu bidashobora kugira ikibisimbura byaba bigiye kongera gusengwa. umuryango w'abanyasiriya uharanira uburenganzira bwa muntu ufite icyicaro cyawo mu Bwongereza uvuga ko ingabo za Siriya zavuye muri uwo mujyi hafi ya wose ejo kwa gatatu nijoro nyuma y'imirwano ikaze zagiranye n'abarwanyi bo muri uwo mujyi mu majyaruguru y'igihugu. Palmyra irimo ibisigazwa by'amazu bimaze imyaka ibihumbi bibiri ni hamwe mu bice byemewe n'ishami rya ONU UNESCO. Mamoun Abdulkarim ushinzwe ibya kera muri Siriya yavuze ko amashusho hakoze mu ibumba yakuwe muri uwo mujyi kandi ko ubu ari ahantu hatekanye. Cyakora yavuze ko hari ibindi bice n'izindi nzibutso nini bidashobora gushyigurwa. Abategetse muri Siriya n'abo muri ONU barakatakamba ngo amahanga abafashe kurinda aho hantu abarwanyi muri Iraq mu ntangiriro z'uyu mwaka. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burusiya yanenze Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba zaragiye mu bibazo bya Ukraine atari buri gihe mu buryo bwubaka akaba ngo ari ikimenyetso cyo kutumvikana hagati y'ibihugu byombi.
Urakoze Eugene ku makuru heje kudushikiriza. Imyerekano ya biyamiriza kindi kiringo cha Perezida Nkurunziza yarabandanije ejo ku munsi wa gatatu ku Musaga aho igipolisi ngo cari gicungereye iyo myerekano ariko kandi nk'uko mugenzi wacu ari mu Burundi Tabita Mukamusoni abitumenyesha inkoho ngo zarasanye cyane muri iyo komine ya Musaga mu ijoro ryaraye rirangiye.
Mu makomini ya Musaga, Kibenga, Kanyosha na Kinindo ziri mu manuko w'igisagara cha Bujumbura, imyerekano yabaye utubarabara twinjira muri karitsiye hagati wasanga twugaye abagenda ku buzi bwabo ntibashobora kugenda. Ku Musaga iyo myerekano yaranzwe n'amasasu menshi yica n'amagrenade byategwa n'abapolisi. Abagira imyerekano co kimwe n'ababaho ku Musaga babwije ijya America ko bavyutse mu gatondo kakare basanga abapolisi bahashitse kandi ari benshi. Abo bapolisi bavuye birukanganwa n'abagira imyerekano bakoresheje amabuye babakura ku ibarabara rya kane babashikana hirya yo kujya mbere. Aho hari nk'isazi itatu mu nyuma abasirikare bahavuye baza basukamo mabisi ariko ivyo vyamaza kanyu rumerumara amasasu yaciye asubira gusamirana abagira imyerekano banyanyagiye kubera ivyuka vyokera nayo masasu bicureshe mugabo baca bagaruka mu ibarabara. Abapolisi n'agashavu kenshi bavuye binjira muri karitsi ya hagati n'amasasu. Inyuma y'isaha indwi abagira imyerekano ntibasubiye kunyeguruka ariko ibintu vyagumye ari uko. Isaha icenda n'iminota mirongo itatu haciye haza imashini iza kuzibura ibarabara rya Bujumbura Agenda ryari ryazibiwe n'abagira imyerekano ariko nawo nyene amasasu yagumye araswa ku bwinshi. Ababa muri iyo karitsiye ubwoba bwari bwose bari mu mazu yabo. Intambara nyinshi rero yagiye kuba kuva ku isaha zitanu n'igice gushika ku isaha cumi n'imwe. Abapolisi bari ku bwinshi ku ibarabara rya gatatu iruhande yaho bita Okumimba ni mibohero rikuru ry'u Burundi. Gushika ku isaha cumi na zibiri zo kuri wa gatatu abantu cumi na batatu aho ku Musaga nibo bari bamaze kumenyekana ko bakomeretse. Muri bo indwi bakomeretse cyane bakaba bajyanywe mu bitaro bitandukanye batandatu nabo bavurirwaho nyine. Imbere y'Umutaga naho batanu nibo bari bakomereye ku myerekano yari kuri aho Munyakabiga batatu bari bakomeretse cyane harimo n'umusirikare yavuye yitaba Imana babiri nabo bavuriwaho nk'uko amakuru dukura muri Croix Rouge abandanya abivuga. Muri iryo shyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge bavuga yuko batorohe muri karitsiye ya Musaga kugira ngo babone ivyononikaye kuko amabarabara yinjira muri karitsiye hagati yari yugaye kuva ku ibarabara rya mbere ryo ku Musaga gushika ahari biro vya komine ya Musaga. Ivyo biruko mu gihe ababa muri karitsiye ya Rohero Mutanga Gihosha Kamenge na Kinamaho ubuzima bubandanya ukuri kwamye. Ibikogwa mu gisagara cha Bujumbura rero hamwe birakogwa ariko muri rusangi biracumbagira kuko gushika uyu munsi abantu batari bake barabuzaho baca kugira bashike mu Burundi na cyane cyane abagenda n'indege. Uyu munsi niho hatangajwe ko ikibuga c'indege cyatanguye gukora. Amashirahamwe atwara abantu n'ibintu mu ndege niyemera kuza mu Burundi kuko umutekano ngo niwifashe neza. Abantu nabo baguma bahunga abaguma mu gisagara nabo no mu micungararo mwicaro bafize ubwoba bwinshi buvana cyane cyane kubihuha bikwiragizwa kuko atama radio akivuga ubu abarongo ya mabanki n'amashiramwe akinga imanuka societe d'assurance bafise ubwoba ko bagiye gutegwa kuko hari amakuru yakwiragijwe avuga ko bahari akagwe kugwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi rwahawe amakanzu y'abayisilamu kugira ngo ruzotere bice byitirirwa abagwanyi babihevye ba al-shabab ibyo ngo bikazoba kuri wa gatandatu abo barongoye amabanki bavuga ko badafise aho batabariza batazi n'ukuri kose kuri muri ivyo kuko ngo atabinyamakuru bigikora mu gisirikare bavuga ko ayo makuru atayobazi ariko ngo abo bagwanyi baje bazobivuna ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2755 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tukivuga ku myerekano na mugenzi wacu Desire Hatugimana yarayikurikiranye, reka tumutege amatwi.
Isaha zibiri n'igice zo mu gatondo imyerekano niyo yatangura muri komine ya Ngagara. Abari muri myerekano bakaba bahitananye mu makartie agize iyo komine bacafata kayira baja guhitana aho muci bitoke kwibarabara biti rya Kanyoni. Kuri iryo barabara abahaba bakaba bashamiranye n'abasirikare bari bahacungereye aho baziburura ibarabara abanyagihugu nabo bazibira. Iryo barabara rikaba ryari rizibije ibiti, amabuye, amayarara yose niho bari bayamenye, bikaba vyatumwe ko hari imodoka y'igipolisi yaciye muri iyo komine ya Cibitoke ku ibarabara rya gatandatu igendera rasa abanyagihugu bakamenyesha ko kuzibira ari ukwikingira.
Uyu munsi nyine basubiriye bagira manifestation nk'uko byari bisanzwe atakindi nakimwe bafise kuvuga ngo bagire na umupolisi w'umusirikare barayigira neza kanya haca haza nyene abapolisi batera lacrimogene zitatu bongera baranarasa hanyuma abanyagihugu bariko bagira imyerekano bashobaduga mu makartie baca baza kuri rya Kanyoni nico gituma baciye bagira ishavu baca bazibiri barabara kubera haci haza n'indi moto yari y'igipolisi irarasa kumva rero bashaba bishura ko ari umwasi bashaba zibiri barabara kugira ngo barabe kuyo mwasi bugubona
ariko none ibarabara nizo kumariza ibihe
ibarabara mu gihe babujije kugira imyerekano bari kuri rwanda bwizwa shingiro mu gihe baguma baburagiza kandi atakintu nakimwe babujije mu gihe bariko byamiriza manda ya gatatu y'umukuru w'igihugu ari yatumwe baje mu ibarabara mu gihe ataravuga ati turahe byo manda nibaza yuko bazongubagira myerekano kandi iyo myerekano ntibazigira bayireka kugeza n'abavuze ati jewe ndahebye iyo mana ndabona ko atari iyiwanje.
Abo bari muri iyo myerekano igisirikare cyatinze kirababisa baca baja kwifatikanya nabo muri komine ya Buterere amabarabara akabari yazimye kubera ubwinshi bw'abari muri iyo myerekano. Twarondeye musitanteri wa komine Ngagara Gahungu Desire kugira ahanurugwaruka arongoye muri bino bihe atakintu gikorwa atari myerekano tumutoye ku telefone tumaze kumwidondora nico twifuza yaciye aducira ko telefone. Muri komine Nyakabigahoho kuri no wa gatatu humvikanye amasasu menshi cyane ariko nticabujije ko abari bitavye iyo myerekano bayibandanya. Iyo myerekano rero yo kwiyamiriza ko Petero Nkurunziza asubira kwitoza yahitanye umusirikare abari aho yapfiriye bakaba batumenyesheje ko yahitanywe n'urusasu. Colonel Gaspari Baratuza avuye igisirikare cy'u Burundi twamurondeye kugira atubwire uba yarashe uwo musirikare akaba yatubwiye ko yari mu nama aza kugira ica bivuze ko ahejeje kubitohoza. muri iyo myerekano kandi yo mu Nyakabiga hari abantu batatu bari muri iyo myerekano bakomeretse barashwe ipikipiki imwe nayo ikaba yaturiwe Desire Hatungimana Bujumbura Ijwi rya Amerika
Abarundi barabandanya kugira ico bashikirije kubiriko biraba mu Burundi haba ikiringo cy'umukuru w'igihugu cha gatatu haba kandi n'imyerekano ibandanya mu Burundi eka ni ngingo yasohowe iyunguruza amatora twaganiye n'abashyantahe barimo Sylvester Ntwantunganya na Oscar Nibigira hamwe na Dr Jean Minani hamwe kandi na Innocent Bano tubatega amatwi
ivyo ono kuri kose mbaye nka wa wundi n'inki na mico mbega igihugu kimeze uko duva kimeze ubu uko tubibona uko turi ngaho ubona rinde yovuga yuko amatora muri kino gihe ashoboka ninde yogira atarashoboka ninde yogira atarashoboka hari habantu nako rikora koresha ibigwanisho kandi ataburenganzira afite gutwara ibigwanisho abo tuzabire kuri waraseka na police ayo matora ajuka gute hari ama radio yugaye abarundi batakimenya ibihugu hirya no hino ayo matora yoshoka gute mu gihe cya none ubona yuko hari abarundi bateshejwe izabo n'izi ngorane bagata bagahunga igihugu muri kino gihe ayo matora yoshoka gute ndashobora kudondagura n'ibindi byinshi iciwutigwa navuze gezaho bagezaho tugezaho hanyuma twicare duheze turabijanye n'ubwo byihutirwa twokora kugira ngo ayo matora azaba tuyasukuye nkuko twama tubivuga
reka tubaze nashaka mbaze n'umushinga nta inosambano mbega ico kiringo mwacakire gute amatora arashoboka muri ico kiringo cyatanzwe
uko ico kiringo cyatanzwe ari inkuru nziza da yetronse kuko mu minsi heze murazi ko cyari giteye ikibazo leta yavuga iti biragoye mugabo tukabona ko no abakuru b'ibihugu mu karere eka nabo nyine bariko baravuga ko basaba yuko bokongereza ikiringo kugira amatora ashobora kuba nanjye mu kiganiro giheze nari nifuje ko byoba kuko abarundi bamwe banze bashyira imitima mu nda kubera ibyari biherutse kuba nze nibaza ko ari inkuru nziza cyane ku byo kongereza ikiringo cyere ku by'amatora hanyuma ngarutse kandi gatoyi nuko ntibantunganya bivuze nibaza ko ibyo avuze yo bivuga nabo bishimikiye ko ari muri abo nyene nibaza ko bashobora gufasha kugira amahoro ashobora kugaruka igihe yoho muri abari mu mabara babwiye ati nimumve mu mabara barasubije mu matora icyo kiba ari icyumviro cyiza kuko ntarabe gusa babandi bahigana avuga ngo nibo babi nabo arabe ko n'ububi nabo buri wiwe kuko babwira abantu baje mu mabarabara abantu bakwiye kuva mu barabara amatora abe kuko bavuze ko amatora ashobora kuba ngo kubera hariho ingorane mwibuke ko no muri Nigeria aho tuzi byari bikomeye gusumba ngaho amatora yarabaye abantu baraje amatora kandi byabujije ko bayita ko ari demokarasi murazi ko muri Somalia byabaye abantu bari kubatera umudugararo biraba nico bituma abo babandanye bari mu barabara bari ko barahomba ahubwo amatora bashobora kwerekana yuko badakeneye uwo mu president bari ko bihakana bagende babivugira mu matora mugabo ntibagende bakoresheje ibigwanisho
Inyuma yaho amaradiyo mu Burundi nka yose tuririwe bamwe mu bamenyesha makuru bayo bari mu Rwanda kandi bavuga ku buzima bwabo bugiramiwe naho igitigiri cy'abamaze guhunga kitazwi umushyira ntahe Gilbert Nyonkuru umuyobozi w'iganiro kuri radio RPA yabwijwe rya Amerika ko bafashe inkingo yo kuba baravuye mu gihugu kugira ngo bakize amagara yabo ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Eric Bagirubusa
hariho abamenyesha makuru bakiriko barakora n'abandi bakorera amahanga bariyo hariho abamenyesha makuru twari dusanzwe dukorana nabo ubu badatonda ku kazi kubera ko ntabo bakorera kiretse abo bari mu rufuri nabo vyitwa yuko bidegemvya nta kazi bafise kuko mwarumvise yuko hari itegeko ryasohotse ryuko ayo maradiyo ababanza kurindira ngo haze habe amatohoza yuko bakora ko abandi bose baguma basaba ati nibugururira amaradiyo akore abanyagihugu bamenye ibiriko biraba uno munsi Bujumbura igihuha baragisasi indava nta makuru atomoye asohoka amakuru ariho namakuru aca kwa za WhatsApp Telegram za Facebook umuntu wese arandika icyagombye ntumenye iyo cyavuye hanyuma bakagihana hana ugasanga barakubwiye ngo naka yapfuye atari byo atapfuye bahubwira ngo ngaha hagiye gutegwa atari byo abantu ibujumbura bari mu bwoba burya ahantu hatagira inkuru haba ibihuha ahari ibihuha naho haba ubwoba kandi nta muntu numwe nabo bose batwezwa kuba bariko barakora n'ubundi buzi ntibashobora gukora kubera ko batamutima mutima utari munda barara ntibuca
ku ruhande rwawe wari umuyobozi w'ibiganiro muri radio RPA bagenzi bawe umutekano niba muvugana bimeze bite
gushika no munsi amakuru ufise nuko nta buravamwe bose barakomeye aho bari hose hanyuma kandi nuko nizera nuko abo tuvugana bose numva Imana iriho kiretse uko kuntu benshi usanga barakinjuye bagakinjura kandi abandi nabo bagenda umutima utari munda hariho nabandi kiretse nabo tudakorana nabandi bo mu bindi bimenyesha makuru usanga nubwo bari mu Burundi bataba muhira baba ahandi hantu usanga bakinjura
mugabo baravuga ngo umunyamakuru w'intware ntahonga
umunyamakuru w'ukuri n'umunyamakuru akomeye bisigura ko umunyamakuru hari hose arakora gusa nuko ivyo bari karakora aba ashobora gushika aho hantu biriko birabera mu gihe ku rubuga uzi uko hari imitego urubuga urarukwepuka koresha ubundi bumenyi Imana yaguhaye n'ubumenyi bwo mu mwuga kugira ngo ushobore gukora ariko ntabwo bakubwira ngo umumenyesha makuru ngo nagende yitege ibombe cyane naze bamurase urusaso cyangwa urusoro rufata umumenyesha makuru grenade bayimuteyira mufata ikindi cyose bakigize kirashobora kumushikira umumenyesha makuru rero muzima ni wakenewe ntihakenewe wapfuye cyangwa upfunzwe
ndabashimiye bwana Gilbert niyo nkuru umuyobozi w'ibiganiro kuri radio RPA
nije ndabakengurukiye ndakengurukiye VOA turayikunda ni radio dusonera ahubwo twanasaba yuko mwebwe mugifise uburyo bwo gushikiriza amakuru ibujumbura mufasha cyane niba hari abandi mushobora gukorana cyangwa abandi bashobora kubunganira abamenyesha makuru kugira ngo abanyagihugu no munsi mu gihugu cy'u Burundi baronke inkuru z'imvaho z'ibiriko biraba kuko ibiriko biraba kenshi amakuru bumva abantu nibihuha kuko no munsi abantu benshi bigize abamenyesha makuru mu kwandika mugabo abandi baronke ivyo abandi banditse batazi niyo vyavuye ugasanga abantu bari mu mwijima
urubanza haruregwamwo abasirikare bakuru babiri General Frank Rusagara yakuwe mu ngabo z'u Rwanda Colonel Tom Byabagamba na Sergent François Kabayiza rwongeye kubonekamwo inzitizi zashikirijwe n'abaregwa zatumye urubanza rudatangura mu mizi nkuko byari byitezwe ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari i Kigali mu Rwanda
ubwo urubanza rwasubukurwaga urukiko rwasabye ababuranyi niba biteguye gutangira mu mizi urubanza nyuma y'igihe kinini rugende rusubikwa maze General Frank Rusagara wasezerewe mu ngabo n'umwunganizi we bahita bazamura inzitizi basaba urukiko rukuru rwa gisirikare ko basanga nta bubasha urukiko rwagira rwo kumuburanisha kuko we ngubu atakiri umusirikare ko yabaye umusivi akaba akwiye kuburanira mu rukiko rukuru rwa Kigali iyi nzitizi ubushinja cyane bwayihaye agaciro maze bavuga ko nubwo General Frank Rusagara yasezerewe mu ngabo mu kwezi kwa 10 muri 2013 ibyakurikiranyweho kandi ashinjwa nabo bari bahuje umwuga wa gisirikare ngo bimwe yaba yarabikoza akiri umusirikare ubushinja cyabo kavuga ko ariyo mpamvu General Frank Rusagara yakomeje kuburanishwa n'inkiko za gisirikare urukiko rwafashe umwanya wo kwiherera maze ruza kwanzura kw'inzitizi y'ibura bubasha yatanzwe n'ababuranyi ntashingira ifite ngo kuko General Frank Rusagara ibyashinjwa n'ubushinjacyaha yabikoze akiri umusirikare iki cyemezo cy'urukiko nticyashimishije Frank Rusagara n'umwunganizi we bahita batangaza ko iki cyemezo bakijuririye icyemezo urukiko rwafashe cyo gukomeza kuburanisha General Frank Rusagara cyatumye General Frank Rusagara n'umwunganizi we basamura indi nzitizi maze basaba urukiko ko niba noneho rwemeye ko rumukurikiranyeho ibyaha yakoze ari umusirikare ufite ipeti rya generali ko inteko imuburanisha ubu idafite ububasha bwo kumuburanisha kuko inteko iyobowe na major kandi we yarakoze ibyaha ari generali mu mategeko y'igisirikare avuga ko nta ucira urubanza umuntu umurusha ipeti Iki cyemezo nacyo urukiko ni rwagihaye agaciro, maze urukiko ruvuga ko uregwa yakoze ibyaha ari generali, ariko ubu ari imbere y'urukiko nta mapeta gifite. Ababuranyi bongeye kuzamuna inzitizi ya nyuma, maze generali Frank Rusagara ahita yihana abacamanza babiri muri batatu bagize inteko imuburanisha. Asobanura ko abo bacamanza yihannye bagize uruhare mu byemezo byamufatiwe mu manza ze za mbere, zirimo iby'ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Kwihana abacamanza nibyo byatumye urukiko rufata umwanzuro wo guhagarika urubanza, maze urukiko rutegeka ko urubanza ruzasubukurwa tariki ya 12 z'ukwezi gutaha. Perezida w'urukiko rwa gisirikare niwe uzemeza niba abacamanza bihanwe mu rukiko bazavanwa mu rubanza hakinjiramo abacamanza bashya, cyangwa se bazaguma mu nteko iburanisha abasirikare bakurikiranyweho ibyaha by'ubugizi bwa nabi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukanya turasozera makuru yacu yo kuri isaha, ariko imbere yaho reka tubibutse incabake twabashikirije. Jenny,
urakoze Frederic. Twababwiye ko mu Burundi umusirikare umwe yarashwe akicwa mu murwa mukuru Bujumbura, ubwo abapolisi basakiranaga n'abigaragambyaga basaba Pierre Nkurunziza, perezida w'u Burundi, kutaziyamamariza manda ya gatatu. Umukapitene mu ngabo z'u Burundi yabwiye ibiro ntaramakuru The Associated Press ko uwo musirikari ari umwe yari kumwe n'abandi bageragezaga kubuza polisi kurasa kubigaragambyaga bateraga amabuye. Ubushamirane bwabaye mu gihe Perezida Nkurunziza yasinyaga iteka ryigize inyuma amatora y'abadepite n'abayobozi b'intara kuzageza ku itariki ya gatanu ukwezi kwa gatandatu. Nta kiramenyekana ariko niba Komisiyo y'Igihugu ishinzwe amatora izigize inyuma itora rya Perezida riteganijwe ku itariki 26 ukwezi gutaha kwa gatandatu. Akanama ka komite ishinzwe ibibazo bya Afurika k'umutwe w'abadepite wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hejo kumvise ubuhamya ni ibisobanuro by'abantu bumva ko hakwiye gukorwa iperereza ku ihohoterwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda no hanze hamwe n'ababivuguruzaga. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize ahagaragara inyandiko yavuze ko yasohotse mu mwaka w'2011 mu gihe cy'umukwabo wakozwe ku rupangu ingabo za Amerika ziciyemo uwahoze ari umuyobozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden mu gihugu cya Pakistan. Izo nyandiko ibiro bishinzwe ubutasi bya Amerika byavuze ko zibisohoye nyuma y'isuzuma ryimbitse ryakozwe n'ibigo bya Amerika nk'uko itegeko ryemejwe mu mwaka w'2014 ryabiteganyaga. Umuryango urengera uburenganzira bwa muntu Amnesty International uravuga ko guverinoma ya Zimbabwe iniga ukwishyira ukizana kw'amaradiyo mu gihugu, kandi ko kuba yima ibyangombwa byo gukora abadafite aho bahuriye n'ishyaka riri ku butegetsi ari ukuzitira ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu ashaka. Nta maradiyo yigenga afite uburenganzira bwo gukorera mu gihugu. Amasosiyete y'itangazamakuru abiri yonyine, imwe y'umuminisitiri muri guverinoma n'indi ya Leta, niyo yahawe uruhushya rwo gukora. Ibiro Amnesty International, umuryango urengera uburenganzira bwa muntu, wasohoye raporo isobanura neza ibyo yita ihigwa ry'abantu baharaniye ko amaradiyo y'abaturage yahabwa uburenganzira bwo gukora. Icyo uwo muryango usaba, mu byo usaba harimo gukora ku buryo Abanyazimbabwe bishimira ukwishyira ukizana mu kuvuga icyo umuntu ashatse bijyanye n'itegeko nshinga ry'igihugu. Ikindi ni uguha ibitangazamakuru impushya zo gukora binyuze mu mucyo. Ikindi cya gatatu ni ugukuraho inzitizi ku bijyanye n'amafaranga agenda yiyongera kubera ibihano bishyirwa ku bashaka gushinga amaradiyo y'abaturage. Icyanyuma ni ugusaba inteko ishinga amategeko kubahiriza inshingano z'itegeko nshinga ku bireba amaradiyo.
Nshuti mwese mukunda iradiyo y'Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye umunsi bigaruka ingaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe n'abadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Nkundikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Eugenie Mukankusi. Mwakoze kudutega amatwi mu kanya kandi no kuvuga saa moya na saa mbiri zo mu gitondo. Turashikiriza amakuru, turongera kandi tubashikirize amakuru isaa kumi hamwe na saa kumi na zibiri zo ku muhingamo. Nimutangwe kandi ku makuru dusanzwe tubashikiriza isaa moya n'igice. Mu kurindira turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.